Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Numusi turi tariki imwe z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Mu Burundi turiko tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi no kuri Facebook Live, adresi yacu ni VOA radio yacu. Mwaramutse inshuti mwese, muduteze amatwi muri studio ya Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Ntitwigeze tumenyesha urubanza, ntitudiyo byaherewe twaherutse dutanga ibirego ko gushika ubu nta na kimwe tu na kamara amazo birateye agahinda n'isoni kuri kuru nk'iyo ikiriza urubanza bemewe kuruburana batari bo.
Uyo ni Pierre Celestin Ndikumana arongoye abashingamateka batowe mu Runani Amizero y'Abarundi inyuma y'aho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu gihugu cy'u Burundi ishize ahabona ibiharuro ntabanduka byavuye mu matora ya referendum.
Zurabe mu bintu by'imanza hose iyo umuntu atsinzwe ntacyo avuga ubwo nyine ngo ndatsinzwe, arabanza agenda akiyumvira icyo gituma cyo avuga ngo ndunguruza. Icya mbere no bahanura ni uko bokumva icyo ari cyo demokarasi. Demokarasi si ukuvuga ko bose bategereza kuvuga cyo kimwe.
Uyu nawe ni Evariste Ndayishimiye arongoye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi, ahanura abari bafise agahigihigi gushira aho intahe yashize. Iyo nkuru hamwe n'iyindi yerekeye ababuranira umunyepolitike Madame Victoire Ingabire mu Rwanda basa umushikiranganji w'ubutungane gushira mu ngiro urubanza rwaciwe na sentare ya Afrika ijejwe agateka akazina muntu mu mpera z'umwaka uheze. Izo nkuru zose turazibafitiye, tubaha ikaze mu biganiro byacu. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriane, turahera muri Congo. Bitekanijwe ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres agendera Repubulika iharanira demokarasi ya Congo mu kwezi kw'indwi kuri mbere. Iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa kane John Muserukizi wiwe adasanzwe Kinshasa Leila Zerugui. Yatangaje ko bariko barakora ibishoboka kugira Guterres ashobore kuza muri Congo mu kwezi kw'indwi. Atangaza ko ata bibazo bihari ku byerekeye urugendo rwiwe muri icyo gihugu, ariko icyo azowagiye gukora nticyatangajwe. Inama ya ONU amahoro n'umutekano ku isi yahaye igihugu cya Sudani y'ubumanuko kwezi kumwe gusa kizobe cyahagaritse intambara kandi hasinywe n'amasezerano y'amahoro, atari uko kikazoca kibuzwa kugura ibigwanisho kandi n'abategetsi bacu batandatu bagafatirwa ibihano by'ubutunzi. Iyo nama yakoranye ejo ku munsi wa kane yasavye umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres kuzogaruka muri ako kanama ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu kuraba ashikirize ingene vyifashe. Intambara hagati y'amoko yatanguye muri Sudani y'Epfo mu mwaka wa 2013 hagati y'abasirikare bayoboka Perezida Salva Kiir hamwe n'abashigikiye uwahoze ari cegera ciwe Riek Machar. Ibihumbi by'abanyagihugu barishwe, abandi barenga umuriyoni barata ingo zabo baromoka. Igisata cyabo nikijejwe gutanga imfungurwa pa mu gisaba amakungu gufasha ibihumbi amajana by'abanyesomaliya basinzikajwe n'imvura nyinshi maze igihe kitari gito igwa muri icyo gihugu. Iyo mvura yatanguye mu kwezi guheze yateye imyuzure y'amazi yononye ibitari bike mu bice byo hagati no mu buraruko bwa Somalia. Ni mu gihe icyo gihugu cyari kimaze imyaka ishika kuri cumi kibangamiwe n'uruzuba. Uruzuba rw'umwaka w'2011 rwishe abanyagihugu bashika ku 260,000. Abantu icyenda barimwo abana babiri barakomeretse igihe abapolisi ba Croatia bacungera imbibe barasiye imodoka yarimwo abimukira batagira ibyangombwa yari yanse guhagarara hare cyo ku munsi wa kane. Igipolisi cyashikirije ko cyasanze abantu 29 muri iyo modoka inyuma yaho irenganiye urubibe ivuye muri Bosnia. Umushoferi yaciye ahungira mu biti mu ishyamba aracharondegwa nkuko igipolisi kivuga. Igipolisi kivuga kandi ko benshi muri abo bantu bava muri Afghanistan hamwe na Iraki. Abasirikare ba Afghanistan binseruka rukambye barinjiye mu mabohero abiri y'abatalibani ejo ku munsi wa kane mu manuko bwa Afghanistan, babohoza imbohe zirenga ijana zirimo abagore bari bafashwe n'abatalibani. Ibyo byatangajwe na General Mohammad Radmaneshe avugira ubushyiranganji bwo kwivuna abansi bwa Afghanistan. Abategetsi ariko ntibatanze insiguro ku cyatumye abo basivile bafatwa n'abatalibani. General Radmaneshe yavuze ko amatohoza yatanguye kugira bamenye ivyo abo banyagihugu bagirizwa. Nawe Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yabwiye mugenzi we wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ejo ku munsi wa kane ko amatagisi yashinzwe ku vyuma vya acier na aluminium biva mu bihugu bigize umuryango w'umwe bwa Buraya ari ingingo iteye kubiri n'amategeko, kandi Uburaya bugiye nabwo gufata ingingo zo kwihora. Ivyo vyashikirijwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu Elise ipari mu Faransa. Ivyo biganiro kuri telefoni hagati y'abo baperezida babiri vyabaye nyuma yaho Leta Zunze za Amerika zitangarije ko amatagisi kuri ivyo vyuma ashobora gutangura gutozwa kuri uyu wa gatanu ku bizoba bivuye mu Burayi, Canada hamwe na Mexique. Macron yabwiye Trump ko iyo ngingo ari kosa rikomeye kuko bishobora kuzogirira ingaruka mbi bose harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urakoze Louise ku makuru udushikirije. Naho umwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro mu gihugu cy'u Burundi yarayishize ahabona ibiharuro ntabanduka byavuye mu matora y'uguhakana no kwemeza ibwirizwa shingiro ryahinyanywe. Iyo sentare yemeje ko ego yatsinze ku bice birenga 70%, oya nayo ironka ibice 19 birenga ku ijana. Charles Ndagijimana arongoye iyo sentare yavuze ko ibirego vy'urunani amizero y'abarundi basanze bitagira ifatiro. Vyinshi kuri inkuru mugenzi wacu Raymond Zimana arabidushikiriza.
Charles Ndagijimana arongoye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi amaze kwemeza ko iyo sentare yasanze tunenge twabonetse mu matora y'ukwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro rihinyanyuye tudashobora gutuma ibiharuro mfata kibanza y'ivyavuye muri ayo matora byashikirijwe n'umugwi ujeje gutegura amatora seni bihinduka. Yaciye anashikiriza ko iyo sentare yasanze ibirego by'urunani amizero y'abarundi vyavuga ibitagenda neza muri ayo matora bidafashe. Uyarongoye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yaciye ashikiriza ibiharuro nabanduka vyavuye mu matora, aho naho yemeje ko ego yatsinze ku bice birenga 70% vy'abatoye.
Le nombre de Burundais qui ont exprimé positivement le suffrage sur le projet de constitution.
Abarundi bemeje inyanyugwa y'ibwirizwa shingiro rinyanyuye ni 3,359,493, no kuvuga ko bangana n'ibice 73 n'ibice 24%, mu gihe abahakanye iryo bwirizwa rinyanyuye ari 188,564, no kuvuga ko bangana n'ibice 19.37%. Amajwi yabanye fagusa angana n'ibice 4.10%, mu gihe amajwi atanahamwe aharugwa angana n'ibice 3.27%. Umunani amizero y'abarundi bo bavuga ko batangajwe n'iyo ngingo kuko iyo sentare itigeze ibamenyesha ingingo ku birego bari bayishikirije kubijanye n'amakosa yibonekeje mu matora y'ukwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro ry'u Burundi kuwa 24 ukwezi kwa gatanu 2018. Petero Celestin Ndikumana arongoye abashingamateka batowe mu runana mizero y'abarundi ariwe yashikirije ibirego iyo sentare, yabwiye Ijwi rya Amerika ko kubona iyo sentare ishikiriza ibiharuro ntabanduka ari akamaramaza ku butungane.
Twebwe twayitwaye mugabo ntitwigeze tumenyesha urubanza, ntituzi iyo byahereye, twaherutse dutanga ibirego bagiye twumva ahubwo ngo rwamenyeshejwe abandi bantu batitwaye, kuko twebwe ntibigeze batubari. Urumva rero ko ibyo ataca umuntu yoba nkavuga, ubu tuzobanza tubona urwo rubanza twaciriwe, hama dushobore kugira icyo tuvuze. kwa gushika ubu nta na kimwe tu nakamara amazi yatenye agahinda n'isoni kuri kuru nkiyo ikiriza urubanza bene kuburana batariho
ariko bavuga yuko ibirego byanyu basanze ngo bidafashe
ibyo ubosanga bidafashe kandi ico bazize koko twebye kubise ari mu bitubariye tutazi y'urubanza rugeze bacarindiriye ko babitwibwirira kuko ntibaratushikiriza urubanza.
Umugambwe Sende David duri ku butegetsi bo barashima bagakeza Abarundi kuko ibyo sentare yubahiriza igwirizwa shingiro ry'u Burundi yashikirije bishimishije. Varisito ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uyo mugambwe ahanura abari bavisa gahigihigi gushiraho intahe yashize.
Zurabe mu bintu by'imanza hose iyo umuntu atsinzwe ntacyo avuga ubwo nyene ngo ndatsinzwe arabanza agenda akiyumvira cyo ituma cyavuga ngo ndunguruza. Icambere no bahanura nuko bo kumva cyacu demokarasi. Demokarasi si kuvuga ko bose bategereza kuvuga cyo kimwe. Demokarasi ahubwo no guhuza ibyimviro byose hanyuma abantu bakaja gutoramwo icyimviro kirashe kurusha ibindi. Naho rero wewe wazanye icyimviro ciwawe ugataka adatahukanye cha cyimviro cyawe. Igikuru muri demokarasi no kumwe wese aronka umwanya wo kugira ico avuga ku ngingo zose ziba ziri ko zifatirwa igihugu. No bahanura ko bo kumva iyo ngendo ya demokarasi hanyuma bakumva kubwirizwa ingiro rishasha rije ari bwirizwa shingiro ryabo bose kuko ubu ntirikiri iry'abatoye go canke oya nibwirizwa shingiro ry'abarundi bose.
Sio ntare yubahiriza ibwirizwa shingiro naho yashikirije ibiharuro nabanduka mu runani amizero y'abarundi bo bemeza ko batemera ibyo byashikirijwe naho ingingo iyo sentare itunguruzwa. Inyuma y'iyo ngingo ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yashinzwe hashashe abacamanzi ndwi bagize iyo sentare n'umwanditsi w'imanza hasigaye ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashira ku mukono kugira ibwirizwa shingiro rihinyanyuye tangure gushirwa mu ngiro. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Banywanye namwe bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yafite ikibazo ku mugoroba aho muri hose, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 25. Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Burundi tuje muri Tanzania abunganira umunyepolitiki Madame Victoire Ingabire amaze imyaka 8 afungiye mu Rwanda barasaba ko yorekugwa. Mwikete bandikiye umushikiranganje w'ubutungane w'ico gihugu bamusaba gushira mu ngiro urubanza rwaciwe na Sentare ya Afrika hijeje ugateka kazi na muntu mu mpera z'umwaka uheze. Zimwe mu ngingo z'ugo rubanza zivuga ko ubwigenge bwa Ingabire bwahonyanzwe. Pierre Clavan yo nkuru yarusha arabidushikiriza.
Abunganira umunyepolitike Madame Victoire Ingabire babwiye umushikiranganje w'ubutungane Johnson Businge mwikete bamwandikiye ko harengeranye ko ashira mu ngiro ibiri mu rubanza rwaciwe na Sentare ya Afrika ijejwe kubahiriza agateka kazi na muntu. Ubwo nabwo n'urwaciwe mu kwezi kw'icenda umwaka uheze. Leta y'u Rwanda yari yahawe amezi atandatu kugira ngo irushire mu ngiro. Ingingo zibiri zonyene muri urwo rubanza nizo umucamanza yari yavuze ko zahonyanzwe mu ifungwa rya Victoire Ingabire. Sentare yemeje ko uwo mukenyezi w'umunyepolitike atahawe uburenganzira bwo kuronka abamuburanira mu mwidegembyo. Sentare yatangaje kandi ko u Rwanda rwahonyanze ubwigenge bwiwe bwo gushikiriza ivyiyumviro. Aho Sentare yavuze ko umufasoni avuga ko atwara umugambwe FDU inkingi utaremegwa n'amategeko, amajambo yose ashikiriza adakwiye gufatwa nk'icaha kuko ari umunyepolitike kandi atavuga rumwe na leta. Gusa Sentare yongeye koko hari amajambo adakwiye gukinishwa kubera ibihe by'ihonyabwoko igihugu caciyemwo. Ku izina ry'abo banyamategeko baburanira Ingabire, Maitre Caroline Buisman yamenyesheje ko mu ntumbero yo gushira mu ngiro urwo rubanza Ingabire akwiye kurekugwa. Yamara iyo Sentare ya Afrika ijejwe kubahiriza agateka kazi na muntu mu ngingo yayo yatangaje ko atabubasha ifise bwo gutegeka irekugwa ry'uwo munyepolitike. Yamara umucamanza RH Guse yarusomye yavuze ko iyo Sentare tubabere ntambamye u Rwanda hame gubona ko bibereye ko Ingabire arekugwa. Amategeko abiri yatumye Ingabire afatwa agafungwa. Uwo mwunganira Maitre Gatera Gashabana yari yasabye ko yofutwa.
Ufite n'amategeko yerekeranye na minimisation ya genocide n'indi infraction yitwa gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage. Umuntu yarezwe wenda ibyo byaha amategeko usanga adafite precision zihagije. umuntu agera imbere y'umucamanza cyangwa imbere y'umushinjacyaha kubera wenda hari ikintu yavuze ariko atazi neza mu itegeko niba icyo kintu kiri bien defini n'itegeko kandi hakaba niriya n'uburiya burenganzira bwa liberté d'expression ntabwo bari afite umuntu atekanye bihagije kugira ngo yiregure
ubutwara sentare yubahiriza agateka kazi na muntu maître Sylvain Auré aremeza ko ishigwa mu ngiro y'ingengo zifatwa niyo sentare ari kibazo kitoroshe ata amategeko avuga ko ingengo z'isentare zibwirizwa gushyirwa mu ngiro zose ubwo nyene ariko twebwe nta bushobozi dufise bwo guhana ibihugu bitabikoze ati gusa inama shikiranganje umwe bwa Afrika nibwirizwa kubikurikirana ata handi naho amashami yigenga nibo bagondoza amareta gushyira mu ngiro izo ngingo ngo atekene nuko umujyango umwe bwa Afrika ufatira ibihano ibihugu bitashize mu ngiro ingingo z'igisentare nubwo Rwanda ataco rubashikiriza kuri ubwo rwandiko umunyamabanga wa leta ashinzwe imigenderanire yagize ca bivuga ko ku rubuga rw'iyo rwa Twitter Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yatangaje ko Rwanda rutazigera rushira mu ngiro na rimwe urubanza rwaciwe niyo sentare rwerekeye Victoire Ingabire. Nduhungirehe yavuze ko icyo gihugu camaze gusinyura amasezerano aho uburenganzira abanyagihugu n'amashami yigenga kwitura iyo sentare kubera ko ihijambo abagifise ingengabitekerezo ya genocide. Yongeye ati hari n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta amashami yigenga yo mu Zaburaya ndetse n'abakirondegwa kubera ibyaha by'ihonyabwoko bakoresha iyo sentare ku mvo za politike. Madame Victoire Ingabire ubamaze imyaka irenga 8 afunzwe yagiriwe n'ibyaha bitandukanye birimo gukwirakwiza ibihuha kugomora abanyagihugu n'ingengabitekerezo ya genocide. Ivyo vyamuviriyemo gufungwa imyaka 15 Pierre Claver niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru.
Banywanyi n'abakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2. Mwo twumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41.
Mu gitondo cejo ku munsi wa kane ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda kijejwe amakori RRA cyazindukiye mu gikorwa cyo gufungira abacuruzi badakoresha neza imashini zitanga inyemezabuguzi. Abacuruzi 11 niho batanguriwe ko bishuzwa na RRA amafaranga arenga miliyoni 10. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Asunta Kaboyi arabidushikiriza.
Abacuruzi 11 nibo bafungiwe ubucuruzi bwabo muri iki gitondo ni igikorwa cyarimo abakozi b'ikigo cy'imisoro n'amahoro polisi y'igihugu ndetse cyakurikiranwe n'itangazamakuru. Abakozi ba Rwanda Revenue bagiraga ku iduka bagasaba banyiraryo ko basubiza ibicuruzwa mu nzu bagahita bafunga iduka. Ku muryango w'iduka bahitaga bashyiraho itangazo rivuga ngo hano hafunzwe n'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kubera kudatanga fakture za IBM. Igikorwa cyatangirijwe mu isoko rinini ryubatse mu mujyi wa Kigali rwagati mu gihe cyakorwaga ubucuruzi bwasaga n'ubwahagaze. Akababaro kari kenshi ku bakozi basanzwe bakora imirimo iciriritse mu isoko rya Nyarugenge kubo bita bakarani bemeza ko aho bakuraga icyo bararira bahafunze.
Hari abakorera nk'uyu mukire bamukorera mu muryango, hari n'abandi bakorera mu muhanda nyine baza bagapakura binjiza mu nzu. Urumva rero bamukengeye bya bindi byinjira ntibyakengira n'ibisohoka ntibyasohoka. Ubwo niba namukoreraga nkaza ngasanga bahakinze ubwo nataha.
Se turagura ya mafaranga ko bakayaduhaye mu bafungiye.
Murajya handi batafunze?
Ega da, handi batafunze nabo bari gutitira ko nabo muri bujyeyo. Nibura n'ejo umuntu ubu yari yariwe se ibyari ejo birirwa mu nda binararemo ubu ni ukubwirirwa.
Ba nyiramaduka yafunzwe ntibakunze kugira icyo batangaza. Benshi bagaragaza akababaro ku buryo hari n'abasutse amarira imbere y'abakozi ba Rwanda Revenue Authority. Uwemeye kuvugana n'itangazamakuru yatangaje ko igikorwa cyo kubafungira cyabatunguye.
Biratunguranye byo kandi birababaje, ntabwo tubyishimiye pe. Undi wese wabyumva ntabwo byamunezeza nk'uko nawe byakubwiye. Buri wese nyine akwiye gusobanurirwa ikigendewe dufungirwa kugira nawe atazakigwamo bakamufungira.
Igihombo bibateza cyaba kingana gute ubu?
Ni kinini cyane, ntabwo nabasha kumenya uko cyanakivuga. Ntabwo nyine urumva ntabwo buzaba burimo kugenda neza muri iyo minsi. ariko batubwiye ko ni turamuka tukujuje ibyo batubwiye kuzuza cyangwa kuzajya kuri Rwanda Revenue cyicaro cyo kubisobanura bashobora kudufungurira mbere y'iyo minsi.
Rwanda Revenue ivuga ko abacuruzi muri iki gihe basa nk'abiraye kuko basigaye bacibwa amande make ugereranije nayo bacibwaga mbere. Mu minsi ishize umucuruzi utaratangaga inyemezabuguzi ya IBM machine yacibwaga miliyoni 5-10 kugeza kuri 20 bitewe n'ibyo acuruza. Nyuma y'uko abacuruzi bagaragaje ko benshi bafunze imiryango kubera ayo mande, ubu itegeko ryarahindutse nk'uko twabisobanuriwe na Bwana Emmy Mbera, umuhuzabikorwa wa IBM machine.
Iyo umuntu adatanze inyemezabuguzi ya IBM ukabona iyo nyemezabuguzi ubara umusoro wari urimo wa TVA ukawukuba inshuro 10 yari bwa mbere yakoze icyo cyaha. Iyo agikoze bwa kabiri umuhanisha inshuro 20. Ariko hari n'abandi batanga inyemezabuguzi ya IBM bakagabanya amafaranga umuguzi yishyuye akabatandukanye n'ari ku nyemezabuguzi. Iyo nawo afashwe atyo ubara nyine kari agace ka TVA karimo ukagakuba inshuro 10 cyangwa se 20. Kubera ko rero mu by'ukuri we n'inyemezabuguzi ufatwa ari nke imwe ifite agaciro k'ibihumbi 5-10, iyo umuhanishije ibihumbi 2 ubwo bakubye inshuro 10, ubona mu by'ukuri akenshi harangira ngo hari ababifashe nk'ibihano bito bakasa n'ababimenyereye. Itegeko rero rikaba rigena TVA rikaba ryemerera komiseri mukuru gutanga ibihano by'inyongera. Muri ibyo bihano rero by'inyongera harimo gufunga imiryango mu gihe cy'iminsi 30.
Uyu muyobozi avuga ko abafungiwe uyu munsi bari barahanwe inshuro zirenze 2. Mbere asaba abacuruzi gukurikiza amategeko kugira ngo birinde ibihano.
Niba ucuruje tanga inyemezabuguzi ya IBM, ntihagire indi utanga itari ya IBM. Ariko nanone amafaranga wumvikanye n'umukiriya ariyo wandika ku nyemezabuguzi, kubera ko bakiriya n'ubundi nibo bagaruka bakatubwira bati aho naguze banyimye inyemezabuguzi cyangwa bayimpaye igabanyije kubera ku n'uburenganzira bwabo. Ariya amafaranga atangwa n'abaguzi, atangwa n'abantu barangura ibintu bitandukanye. Umucuruzi cyakora nuko avanamo iyo component akugace ka TVA akageza mu isanduku ya leta ntabwo ari ayabo.
Igikorwa cyo gufungira abacuruzi badatanga fagitire za IBM kizakomeza mu gihugu hose. Abacuruzi 300,000 nibo bamaze kwiyandikisha mu gukoresha imashini itanga inyemezabwishyu za IBM machine. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Asumta kuri iyo nkuru. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mark Pompeo, aherutse gushyira ahagaragara bimwe mu byo Amerika yafatiye ko mu kuva mu masezerano na Irani yerekeye ihingurwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda. Mu kiganiro yahaye umunyamakuru Julie Taboth hano ku Ijwi rya Amerika, Pompeo yavuze ko imyerekano imaze iminsi muri Iran hamwe n'Abanyamerika bafungiye muri icyo gihugu ni bimwe mu mpamvu zavyo. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru Taboth tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Jean-Claude Munyamagana.
Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mike Pompeo, yabwiye umunyamakuru Ijwi rya Amerika Sitare de Rakshesh ko Iran ari igihugu cy'ingenzi cyane. Yabimubwiye agira ati,
"It's a something that the president has
Perezida ayibona nk'ikibazo gikomeye ku ituze n'umutekano by'ibihugu by'Iburasirazuba bwo hagati ndetse no ku mutekano wa Amerika. Ikindi kandi asanga Amerika ikwiye gufasha abaturage ba Irani gutunganya igihugu cyabo."
Pompeo avuga ko gahunda nshyirebana n'umutekano yitaye ku byari byarirengagijwe mu masezerano na Irani arebana n'iby'intwaro kirimbuzi. Abivuga muri aya magambo,
"The first agreement was very narrow. It was an effort to say
amasezerano y'ikubitiro ntiyageraga ku muzi w'ikibazo. Yagarukiraga gusa kuvuga ngo Irani ishora akayabo k'amafaranga mu bikorwa byo kwigwizaho intwaro z'ubumara kandi kwishaka kubigabanya. Ni umugambi mwiza cyane rwose. Ariko twumvikane ko akaga Irani iteje gasumba kure cyane ibyo byose. Irarasa ibisasu mu bihugu by'Abayisilamu, baravutsa abaturage uburenganzira bwabo.
They're taking the human rights away from their people."
Cyakora Pompeo avuga ko ubutegetsi bwa Trump bushyigikiye ubushake abarwanya Irani bagaragaza bwo gukemura ikibazo kandi ko budashaka kuvanaho ubutegetsi bwa Irani.
"So long as they're working towards the same thing,
we want them advocating for relief either. Ntituzabasaba guhindura ubutegetsi. Dushaka ko baharanira inyungu z'Abanyayirani babandi boroheje badasaba ikindi uretse kubaho mu mutuzo."
Pompeo avuga ko itsinda yoboye ririmo gukora ibishoboka byose ngo Abanyamerika bafungiye muri Irani barekurwe kandi ko bikwiye ko Abanyayirani bamenye ukuri kuri ruswa yamunze igihugu cyabo.
have senior leaders that are pocketing money.
Mufite abategetsi barunda amafaranga mu mifuka yabo bakoresha mu bucuruzi bw'amanyanga mu bujura mu yandi magambo bizanezeza nitubona amahirwe yo kubibahamya no kubigaragaza kugira ngo abaturage ba Irani banzure niba aba ari abantu kuko bifuza ko bayobora.
Kuwa kane w'icyumweru gishize Pompeo yabwiye komite ya Sena k'ubutegetsi cyigikiye umugambi wo gushyira mu bikorwa ibihano Irani yari yarafatiwe no kubyongera mu rwego rwo gukoma mu nkokora gahunda yayo y'imigambi mibisha. Mu ntangiriro kandi z'iki cyumweru, umwe mu badiplomate bakomeye yabwiye iyo komite ko Washington iteganya mu gihe cya vuba kuganira n'abayishyigikiye barebera hamwe icyakorerwa Irani ikomeje kwigwizaho ibitwaro by'ubumara.
Banywanyi namwe bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tumenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yafite ikibazo ku mugoroba aho muri hose, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 25. Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kubwo ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'Ubushinwa cyarashize ubuhinga bwa misile zirasa ubwato na misile zirasa mu kirere zivuye ku butaka, hamwe n'ubuhinga bubuza gukora imirongo yo guhanahana amakuru mu mazinga atari make arimwe amatati mu karere k'ibahari yo mu manuko bw'Ubushinwa. Amazinga yitirirwa n'ibihugu vya Malaysia, Philippines, Vietnam hamwe n'Ubushinwa. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi bwa Amerika, Lieutenant Colonel Christopher Logan, yatangaje ko Amerika ifise ivyemezo bikomeye vy'uko Ubushinwa bubandanya gushira ubuhinga bwa gisirikare mu mazinga arimwe amatati mu karere k'ibahari kari mu manuko bw'ico gihugu, harimwo misile zirasa ubwato na misile zirasa mu kirere zivuye ku butaka. Ivyo mu gihe Ubushinwa bubandanya kuvuga ko ukubaka ayo mazinga bigenewe kubahiriza umutekano muri ako karere, gufasha uruja n'uruza rw'ubwato muri ako karere, gukomeza ibikorwa byo gutabara, gukingira abarovyi n'iyindi mirimo iterekeye ivya gisirikare. Lieutenant Colonel Christopher Logan yatangaje ko ivyo bikorwa vy'Ubushinwa mu karere k'ibahari riri mu manuko bw'ico gihugu vyongereza umwuka mubi muri ako karere kandi bihungabanya umutekano muri ako karere. Mu mugambi wo kwishura kuri iyo nyifato y'Ubushinwa, Amerika yafashe ingingo yo kudatumira Ubushinwa mu myimenyerezo ya gisirikare y'ibihugu biri mu karere ka Pacific. Ivyo vyakurikiye igabishwa Amerika yagize ku Bushinwa mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka kwazoba inkurikizi. Niyo ico gihugu cabandanya gushira ubuhinga bwa gisirikare mu karere k'ibahari kari mu manuko bw'ico gihugu. Iyo myimenyerezo ya gisirikare niyo myimenyerezo ikomeye cyane igirirwa mu mazi ihuza ibihugu bitari bike vyo mu makungu. Iyo myimenyerezo yakigwa ku imyaka ibiri irangiye n'ibiro bikuru by'igisirikare bya Amerika mu karere ka Pacific. Ubushinwa bwaragize uruhara muri iyo myimenyerezo mu myaka y'2014 n'2016. Amerika yari yemeje kuvyerekera uruja n'uruza atantambamye mu karere kari hagati y'Ubuhindi na Pacific birimwe ubwigenge bw'uruja n'uruza rw'ubwato muri ako karere. Ibikorwa vya gisirikare vy'Ubushinwa mu mazinga ari mu gice c'ibahari kiri mu manuko bw'ico gihugu vyongereza umwuka mubi n'umutekano muke muri ako karere. Amerika yasavye Ubushinwa gukuraho ubuhinga bwa gisirikare bwashizwe muri ayo mazinga bidatevye no guhagarika gushira ubwo buhinga muri ayo mazinga. Amerika ibona ko inyifato y'Ubushinwa irenga ku vyo president w'Ubushinwa Xi Jinping yemereye Amerika hamwe n'amakungu ko Ubushinwa butazogirira ibikorwa bya gisirikare muri ako karere.
Iyo yari ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Mwakoze kudutega amatwi. Ndabashimiye muri studio Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mugire umunsi mwiza. Imana ibahezagire.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.